Zingurura ku gicapo cindwi. Yesu arakunda abana rwose. Umunsi umwe hari abavyeyi bazanye abana babo kuri Yesu kugira ngo abakoreko abahezagire kandi abasengere. Ariko rero abigishwa ba Yesu bababonye baciye babigize inyuma kuko biyumviriye ko bariko baragora umwigisha. Yesu abonye ibibaye aravuga ati, oya, nimureka abana bato baza hondi. Umunsi umwe erega Yesu yarafashe akana gato agashira hagati y'abigishwa arababwira ati, nimuticisha bugufi nk'aka kana ntimuzoshobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Uwundi munsi abigishwa babajije Yesu bati, none uzoba mukuru mu bwami bw'Imana ninde? Arabishura ati, umukuru mu bwami bwo mu ijuru nuwemera kwicisha bugufi nk'aka kana gatoya. Kandi uwari we wese yakira umwe muri aba bato banyizera mu izina ryanje abanyakiriye. Ntitukwiye kwiyumvira yuko dukwiye guhabwa ibiti binini binini mu bwami bwo mu ijuru kuko kumbure twibaza ko turi abantu bakuru. Asangwa tugomba kuba bakuru mu bwami bwo mu ijuru, dukwiye rero kwicisha bugufi nk'abana bato. Ngira ngo murazi ingene abana bato bizigira kandi bakumvira abavyeyi babo. Baremera mbere amajambo abavyeyi bababwira ko ari ukuri. Imana igomba yuko tuyizigira kandi tukayemera nk'uko abana bato babigenza imbere y'abavyeyi babo. Igihe dukekeranya ijambo ry'Imana bizoba bitunaniye, ntituzoshobora kwemera no gukurikiza inyigisho ziwe.